Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro bya ryo mu Kirundi na mu Kinyarwanda muri beneza nshuti mwese turi kumwe. Uyu munsi ni kuwa mbere itariki 16 y'ukwezi kwa mbere ukwezi kwa kane murambabarira mwaka 2018 ni saa 10 zo kumuhingamo mu Burundi no mu Rwanda. Ikaze mu kiganiro muri sanga gitaramijwe na Frederic Mundikije. Kumusi wa gatanu w'indwi turangije perezida w'igihugu cya Gabon ari Bongo Ondimba akaba kandi n'umukuru w'ishyirahamwe rijejwe ubutunzi mu bihugu bigize Afurika yo hagati CEAC yaragize urugendo mu Burundi aho yabonanye na mugenzi we perezida Pierre Nkurunziza. Urwo rugendo rubaye mu gihe abarundi biteze ibiganiro bishobora kuba hagati y'abanyapolitike nyuma yaho umwunganizi muri ibyo biganiro Benjamin Mkapa yongererewe ikiringo. Mu byo abo batetsi bayaze ku munsi wa gatanu harimo ibibazo by'ubutunzi hamwe n'ingorane zihanze ibihugu byo muri Afurika yo hagati. Inyuma yaho ibiganiro birangiriye abo batetsi barahaye ikiganiro amenyeshamakuru. Reka twumvirize perezida Pierre Nkurunziza yishura ku kibazo cerekeye niba barayaze ku byerekeye amatora kamarampaka imirije.
Ibibazo cyane cyane by'akarere turimo si ibibazo cyane cyane bijyanye n'amatora. N'akarere kagaze ku byo n'ubutunzi by'amatora navyo biraba ibihugu bwavyo sikintu kiraba ibihugu byose nk'uko bijanye kubwigiye ibihugu yaba ari gusaba ibintu bijanye n'amatora canke ugutunganya ibindi bikorwa biraba ubwigiye bw'igihugu muri ico gihe abandi bose barakurikira gusa ama kandi bagashigikira rero tuvuga yuko ibijanye n'amatora biraba arundi bene bwo mugabo akarere kabaye hafi karakurikira agashigikira nk'uko byaba bigenda mu bindi bihugu.
Imbere yuko rero perezida wa Gabon atangura urwo rugendo mu Burundi Deo Hakizimana umumenyeshamakuru umwanditsi umuhinga yanonosoye ivyerekeye kahise akaba kandi n'umukuru w'ishyirahamwe ryigenga rikora ubushakashatsi mu vyerekeye ibiganiro yarasohoye urwandiko ruvuga ko mu Burundi bishoboka ko amabi yama yatangajwe ahinyuzwa. Umukuru w'iryo shyirahamwe rimaze gushinga ibiro mu bihugu bitandukanye harimo ibiro biherutse gushingwa i Rabat mu gihugu cya Maroc yarashinze kandi agashimwe kitiriwe perezida w'igihugu cya Senegal Prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique PMSD mu majambo avunaguye. Muri iryo tangazo Hakizimana yarashikirije ubutumwa buvuga ku biganiro ari ikigwanisho cy'umugabo atari umugani. Avuga kandi ko mu Burundi umwumvikano wabaye hagati y'abanyapolitiki badacana umwaka mu gihugu cya Kenya ushoboka. Uyu munsi duhiriwe duhishije rero kuko turi kumwe n'umushyirantahe Deo Hakizimana mu kiganiro cyacu. Mwiriwe neza mushyirantahe Deo Hakizimana.
Mwiriwe bwana mumenyeshamakuru wa Vadura Amerika.
Murakomeye?
Mwemeze neza n'ukuri kandi nahani Bujumbura mbona hasa neza kazuba katse akayaga katanguye guhuha si nk'ikivura gihejeje kuza kiragwa hano i Bujumbura mu minsi heza.
Ego be twatibye kandi mushyirantahe Tasiyansi Bomana ariko telefone yiwe nibaza ko mukanya dusubira kumuraba. Tukaba kandi turi kumwe n'umushyirantahe Aime Pascal Nduwimana. Mwiriwe neza Aime Pascal Nduwimana.
Ego natwe turabahaye namwiriwe kandi nkuko yaravuze aha turi Bujumbura byo kuri turabona kazuba kwari keza kandi turabona ko nakayaga kwari keza cyane kandi turabona ko hariho akayaga mvuga kwari keza no mu Banyabujumbura.
Ego mereka ariko dutarinze kubatesha akanya dutangura kuri mwebwe mushyirantahe Deo Hakizimana mwitangaza mwasohoye imbere y'umukuru w'igihugu cya Gabon agendera Burundi mukaba mwavuze ku biganiro ari ikigwanisho cy'umugabo atamugani. Umuntu ashaka kudusobanurira mukatubwira icyo mwashaka kuvuga.
Icyo nashatse kuvuga ni kigwa nibaza ko naronse kigwa nyamukuru naronse mu byo nakoze muri iyi myaka iheze mbere iyo myaka naho ndayivugira mu ndabinda nka kumumengo ni mike ni myaka 46 kuko maze imyaka 45 ndatunkora kazi hanyuma ibyerekeye bya politike ndabikurikirana cyane cyane kuva mu 1970 ndakangaye n'indwi igihe natangura kumenyana n'abafrodebu mumbabare mu 87 ngacanse rukira umugambo wandadaye iburaya mu myaka 5 yaranze urugamba rwa FDB imbere yuko amatoraza icyo kigwa rero cyane cyane cyakomandaye mu gihe nshinze ishyirahamwe Sirid i Geneve mu 1996 bivuye ku nama natunganije icyo gihe yitabwire n'abanyepolitiki nka bose bo mu gihugu icyo gihe murazi yuko intambara yari yose mu gihugu cyose aba CNDD muri icyo gihe CNDD bavuga ngo ni anyangoma kuri yari kwigihugu cyose hanyuma igisirikare nacyo cya leta ku ntwaro ya Buyoya bibaza yuko bazohava batsinda jene nawe nababwira nti nta wuzotsinda uwundi bimwe birama kuko mu ngwano y'abavukana nta wutsinda nta wutsindwa baheza iminsi yose bariko baraganira icyo kigo narakitegereye kugeraho ejo bundi turiko turahimbaza imyaka 20 ishyirahamwe ryacu siridirimaze niho twicara i Geneve hanyuma catura mbere turashyiraho umugambi ukomeye cyane uvuze witwa Primakisal pour le dialogue en Afrique ni kuki Makisal n'umukuru w'igihugu azwi hanyuma hari ibintu bitari bike bigaragara yakoze yakoreye igihugu ciwe yakoreye n'akarere aherereye muho muri Gambi hanyuma rero twe twarakubera twari dufise abaduserukira muri Senegal twarababaji tuti mwe hari umuntu wamuzi muri Afrika twokwitirira umugambi tugira tugire hanyuma rero tuca niyo ntandara w'ingene twashitse ku izina rya Makisal mu nyuma arabyemera arabishyigikira none ejo bundi mu kwezi kwa 12 ya mbere edition 2017 twayihawe uwo bita Le Moron Naba n'umwami wo mu gihugu cya Burkina Faso si ukuvuga ngo Burkina Faso
ibintu yagize kirangiranwa n'ibihe
ni sa
ibintu uyo mwami yagize kirangiranwa n'ibihe
yagizwe
ibintu yo yagize kirangiranwa gushikaho mu muha ako gashimwe
kirangiranwa nuko mu 2014 igihe muri Burkina Faso hari uruhagarara ruvuye kuri ya kudeta igihe kompaure bari bamwirukanye murazi yuko abantu bagiye mu ibarabara haraba bapfa barabomora amazu barabomora Assemblée Nationale hanyuma haragera igihe bose bahigana buhongo hari huwa hungiye ku ngoro yiwe Shero Morona banyene hanyuma rero Morona baca hamagara abanyepolitika abasirikare ababipfa bose abashira autour d'une table baraganira hanyuma baratora n'icyo bashitseko igikomere rero yashitseko uwo mwami ndiko ndababarira nuko ibyavuye muri iyo mibonano babishize mu ngiro hanyuma bica bituma Burkina Faso itera intambwe gusumba
ikindi kintu
ha agashimye ka 2017 ni sheke y'amaEuro 50 ababizi nibarabe nyinanga na umarundi simake navuze ni mwijamo navuze imbere y'abari baraho bashika amajyanindwi naravuze nti turabasabye mwebwe hano mu karere ka Afrique du West Afrika y'uburengero ibyo muri ko murakora byose mwishimire kubona mufise abantu nka Lumuru na bagira akazi nkako
ya yego mu majambo make dewo Hakizimana majambo make ikigwa abarundi bokura muri ivyo niki
yego me nababwiye nti ibi muherutse kufasha muri Gambi igihugu cyagira cinjire mu ngwano mugabo kubera ubutwari bw'abategetsi bamwe muri aka karere mwarabonye ibyo muri Gambi byaheze ingene byaheze nta ngwano yahabaye nti ndabasabye mufashe utundi turere twa Afrika hanyuma naradomye urutoki kuri Afrique Centrale iyi Afrika yo hagati ivuga ibihugu 11 bihurukiye muri CEAC ndarinababwira nti muri ibyo bihugu harimo igihugu cya Congo nti hari hamabi menshi Afrika izi icamwo kubera ubutunzi bwo muri Congo kubera cyane cyane abanyekongo batarashobora kuronka ingene ijya krize bayimara nti ndabasabye muzodufasha hanyuma rejo ubundi numviye president Bongo agira jinga haye mu Burundi nibutse yuko ubwa mbere umugambi wacu nakubiye prima kisa pour le dialogue en Afrique PMSDA arawuzi barabimubwiye mukuru w'igihugu cha Senegal yarawumubwiye yari kumwe n'uduserukira hari ya muri Senegal hanyuma aremera yuko umugamba bushikiye hazi mu Burundi ndavuga nti nakanya kukubimwibutsa nakanya kuko nkumbure ni yabona bikenewe kwari umukuru w'aka karere ka Afrique Centrale yuko yotanga ibyumviro bimwe imwe bizofasha ibi bihugu byacu bwa Burundi cyangwa ibidu
mu kanya gatoyi deho
Kongo n'ibindi
egome mu kanya gatoyi cyane rwose mwavuze kandi ko ivyashite mu gihugu ca Kenya ho abanyapolitiki badacanwaka bashoboye kumvikana bishobora gushika no mu Burundi mu kanya gatoyi cyane rwose munota umwe
birashoboka gose cyane kuko abataza barundi bizobagora barundi n'abantu bafise uburyo bafise igihagararo gikwiye kugira ngo bumvikane icamye kigora gushika uno munsi jewe ndiko ndabyiheza umengo hari haba ntibarategera akaranga mutima kumurundi umurundi wariwe hari habaza badutamika amajambo badutamika ibyo dukora bakibagira yuko umurundi adashaka kagaye adashaka kugende gwako mugabo kandi umuruni ntabivugira hejuru arashobora kwidoga kidoga wenyine mugabo utabizi ko yidoze urashobora kumara imyaka n'indi utarabimenya rero umunsi tuzoronka abantu babashinga ntayi babarundi bafasha nk'abanyamahanga bigira ngo ndabizi byose bakemera bakabumviza bakicara bakababwira ingene hano mu Burundi amatati yahora tatugwa jewe ndakurahiye niwashaka turashobora kumara imwe gusuka za wumva amahoro yagarutse mu Burundi
mbere ntiyoshika yego me namwe mushya ntahe Emmy Pascal ndwimana mutubwire ubwa mbere na mbere uko mwakiriye urugendo rw'umukuru w'igihugu cha Gabon mu Burundi muri iki gihe abarundi biteze ibiganiro bashobora kuba mwanya wari wose duka kwijamba
twebwe twarazakiriye de cyane ko ni n'umushitsi twebwe tuvuga ko twari twaryoherewe cyane tugendeye kandi akabashitse hariho izi nkino za Sekafa akaba yaje hariho n'uwaserukirana Hasel ya Ajazino ibiro twebwe byaratunejeje cyane kuko byaratanze umwizero kandi biranerekana yuko ahiwacu kwari nyabagendwa kumbure no kubonaje muri kino gihe hariho ibino bintu by'amatora yo mu kwa gatano byadamuhaye isura nziza adabona abarundi ado twebwe kuri kote y'iwacu twaranabishimye cyane kandi si n'ubwa mbere aje ndibuka ko yigeze kuza ari kumwe n'abandi bashika kuri batanu igihe hariho utubazo twa 2015 n'inshuti yo mu Burundi rero twebwe twarabishimye cyane turasimye ngene atwumva atahura hanyuma kandi kindi cyari cyiza nuko yaje no gukomeza imigenderanire cyane cyane mu uyu muryango wa Seyase murazi uko ari bihugu bishika kuri 11 bari muri Seyase akaba yari yashaka yuko anafata umwanya wo gusigurira abandi ngene ngo bokomeza uyu muryango yaratwaje nk'ibihugu bishika kuri 2 aravuga ati Burundi rero ni mwebwe ati mwagezweho twebwe twarashimye cyane kuko ibi biratanga ishusho nziza yuko iwacu ko ari nyabagenda
turetse ikiganiro bahaye abamenyeshamakuru idonido ivyo abo bategetsi bayaze ntibiramenyekana hari amakuru mu wamufise yerekeye cyane cyane ingingo bashitse ko ku bibazo bitandukanye
twebwe burya kenshi abantu barakunda kuza baribwira burya umusogokuru niwe yanaciye umugana aravuga ati akari mu ndati ngoma kaminwa n'uwayikanye amugabo twebwe cyo twabonye nuko abashikiranganje b'imigenderanire barasohoye itangazo kandi mwanumvise ijambo rya perezida wacu banamubajije ati mbega ati nta by'amatora byoba birimo aravuga ati igihugu cyose kirigenga namba iby'amatora tibigenga igihugu gusa kwarukuza no kuvugana ibijyanye n'uyu muryango wa Seyase ibisigaye nabyo no kubirindira mugabo reka tube turafata icyo twabonye burya no kwibwira usanga umuntu abeshe antuka baratanze n'ikiganiro abashikiranganze imbere y'aba president kwari babiri banavugikiyago bayaze ariko rero burya ibintu bijanye n'ibihugu ngenderanire abubahwa nkaba bayaga byinshi mugabe ico nobwira abarundi byo twabonye byo twumvise twoba turafata ibyo twumvise hanyuma ntihagire umuntu ntavafata ibyo atabonye atumvise mugabo nk'uko twabibwiwe na perezida wacu adutwara akavuga ati vy'amatora kuko burabona birashushe utawumva ibiganiro ukumva amatora ibyirizwa shingiro urundumye ubesa vugica icyo ikintu avuga ati kirandaje shinga ariko reka tube turafata ivyo bayazi ivyo twumvise
umushikana Hedeo Hakizimana yaratangaje yarasohoye itangazo rivuga ko mu Burundi eka abanyapolitike bashaka kumvikana biciye muri politike nk'uko byagenze mu gihugu cya Kenya namwe niko muyibona Emi Pascal.
Ati abarundi byukuri ati nabantu bankakagaye ati kumbure barihorera mugabati baba babizi mbere agitkinu neta ko ari ndoto nziza jewe duwicewe mvuga nti munze twese turashaka yuko igiye kimwe abarundi ko twova hamwe ntihagire uyu munyamahanga aduciramwo atwumvikanisha burya turazinanye kandi turakundana yaba tari abantu kumbure usanga batiyumvira igihugu ugasanga umwe ni umurundi kumva afise agatima kandi ibi by'iwacu bumva ngo amatora ya materi ntambara ibi bumva ngo abauta batutsa abatwa ibi ntibituradije ishinga namba uwo tureka hakavamo abantu avuze ati babashinga ntahe babagaba abapfasoni b'ijunja n'ijambo bakaja hamwe ibi ntibyomarindwi rero by'ukuri nanje ndanamushigikiye cyane kandi avuze ikintu abarundi twamaturaza abatutsi nyabuna reka twiyunge twebwe wacu umunyamahanga va hanze uyu ntazi na kakayago ko kunama uyu ntazi ingene twasabiranira kera ingene twabana uyu ntazi ingene tubayeho burya turazinanye ibi rero byobaho esi choma umunsi umwe umuntu akazikangura asanga abantu bari hamwe abarundi imice yose tuzoba turangije utuntu twose twabutwa macakubiri twabutwa politiki imibano ubutunzi usanga turi hamwe ndamushimiye cyane afite na vision itomboye mvuga nti nabandanya komere twebwe natwe tumva ko mushigikira cyane
eh tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza i radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Alexi muri beneza
mwiriwe mwiriwe
Alexi izina ry'ikirundi ninde
ngenda kumana
muri he
Ni muri Bujumbura mu ntara ya Bujumbura.
Murafite ikibazo murafite icyumviro turiko tuvuga ku rugendo rwo mukuru giye guca Gabon mu Burundi mu ndwiheze ivyatangajwe eka n'ibyashikirijwe n'abahinga cyane cyane mu byereke politike nka Deo Hakizimana n'abandi duga ku jambo.
Yego ndabisa akabazo ngira hagira n'icyumviro.
Yego duga ku jambo.
Akabazo kanje gatumbe ndagatumbereza kuri kumushinga na Deo Hakizimana. Mu bisanzwe yavuze ko uko biri kose mu Burundi birashashoboka kandi byoshoboka ko abarundi bumvikana ndiko ndibaza none nk'umuhinga niyo dufasha mu gutora umuti wicyo utuma abarundi bashobora kumvikana ndiko ndibaza niyo dufasha nk'umuhinga akagita icyo cyumviro akagitanga hama tukazoraba abananirwa no kugendera tugaca tuvuga ati bwa bundi indiane zo mu Burundi zivuye kuri bana ka uko nibo bigungira ko badashaka kumvikana n'abandi icyo ni cyambere ikindi ni intererano ubisanzwe nivyo abarundi turashobora kumvikana birakunda ariko kandi natwe ubwo barundi dukundana nta mutima w'urukundo dufitaniye hagati yacu turikunda ati gute kenshi na kenshi iyo hagize ikintu kiba ari nk'ubwicanyi cyangwa ibindi bintu nk'imvururu nka bya byabaye muri 2019 abantu ba mbere tubona ni abanyamahanga ngo tuvuga ko ari abanyamahanga badutumye mugabo waja kuraba ugasanga nta muzungu yaje gukerera yaje guca umutwe umurundi ni twebwe nyine abarundi twiyicanira ni twebwe nyine abarundi tugiriranira nabi mugabo tukaca tubyekeka ku bazungu icyo mbona twebwe nyine abarundi twe ugarura umutima w'urukundo ukibaza ati none nyinagira ubwa muntu ngiriye nabi ni umuzungu cyangwa ni umurundi mwene wacu maze gusanga ari umurundi mwene wanyu uri kuragirira nabi nta mpamvu yuko ikosa rya mbere twugirika ku banyamahanga ni twebwe abarundi tubanze tubone ko dufite amakosa hama tuzabaho twohera mu kuyakosora kuko njyewe nashobora kubona mwene data ngo ni umunyamugambwe ntidusange uyu mugambwe nkabona ko ari umwansi nkabona ko ari umuntu mubi ariko nibagira neza ko niyo inzu ya iwanje yosha urya mubanye niwe umuntu wabira banguka kuza kuyizinga
ego me
bavuga ati ko biri ko twebwe abarubundi natwe turafite ama constant banze twirabe mbere ko turaba abanyamahanga.
Murakoze Alex, ikibazo ni icyumviro, ikibazo tugitangurire kuri Deo Hakizimana niwe yakibajijwe, duga ku ijambo Deo Hakizimana.
Je ndakishura mu mpande zibiri en deux points. Ubwa mbere ubajije uti byogenda gute, icyo cokogwa ni ikihe? Ndibaza ko ari wavuze Alex. Kugera ndakwishura nabanza kubwira yuko igikuru nuko ababipfa babanza kugira kwiweza neza icyo bapfa icarico. Icyo dupfa hano mu Burundi abantu bakimenye ntibazosubire kwihenda, si ibi bivugwa by'abahutu n'abatutsi, si bavuga byo by'intara byarigeze kuducanishamo, n'ubu biracyaducanishamo. Mugabo igikuru si icyo uye uri kuriweza Abarundi, si icyo bapfa, ahubwo ni icyitwazo. Ikindi ngomba kuvuga nukuraba neza yuko aya magere civile twirigwamo ari twebwe tuyarondera, hajyajya wosanga kumbura hariho bamwe bavuga bati byaranzobarerera ati kugira ngo mwebwe ndabake mu ndonke yishaka mutaryanye sino bironga ifo yuko abantu abarundi bubabitegera. Icya gatatu kandi ico cyanyuma mbereza ko nukubwira ingene tugira bon analyse, hari ico bita rapport de force mu Kifaransa. Rapport de force nukuraba abantu bakomeye, imigambwe ikomeye, imigwi ikomeye mu kiringo igihugu kiba kigizemo. Uno munsi naho tuvuga ibyo muri Kenya, muri Kenya hariho president Kenyatta yatowe ngo arongoye igihugu cya Kenya, agacagira n'umupoza yitwa Raila Odinga. Twebwe nta mu Raila Odinga dufise hano mu Burundi, niyo ngorane dufise. Opposition iriho nibyo, mugabo n'ukuri bene wacu ntibagire ngo ndiko ndabagaya ngo ndiko ndabarcyoza. Urabona yuko bacanamwo bibagora kuvuga rimwe bigaca bituma batabemera. Jyewe hari aho tugize imisi tuganira, ibyo bambwiye naratangaye kuko bamwe nabaharura mu bantu babashyigikira. None ubu gisigaye nuko aha twese twitagashe ntagira uburondera abeza ha n'ababi hariya. Oya, twese turi Abarundi kandi n'uwakosheje urazi baravuga ibintu bya verite reconciliation, barashobora kumurekurira, barashobora kumugira ikigongwe, ariko ntabo bashobora kugira ikigongwe abana nyatera intambara are abandanya adusubiza inyuma. Nicyo gituma rero ubu nibaza ko hakeneye ibintu nka bitatu arabivuze Alex. Kimwe ni gukundana. Gukundana si jambo ritoyi, si jambo ry'ugufyinako. Udakunda igihugu, udakunda uwundi, nta kintu cyiza ushobora gukora. Icya kabiri ni ukwicisha bugufi. Twarasinzikajwe cyane n'abagaya abandi, ugasanga umengo we nturi umuntu, ukamengo ntimusangiye ubwoko bwa kiremwa muntu, kugeraho bishyika muri ibi byo kwicanya mubona. Rero ubu ni ukwicisha bufi, ni ukuri umuntu akemera yuko ubundi abaho. Icya gatatu aricyo cya nyuma ni ukubinshigwa rimenetse. Iyo uri kugwanira ikintu cy'ukuri nk'amahoro, nuko ubishigwa rimenetse, naho bohonda kumutufuna mukinyigiza mugabo, hanyuma ukavunduruka wongera uvuga uti jiwe nshaka amahoro nta kindi, uwunshiramo ikibi ntagifise n'akazi kiwe. Rero mugenzi nuze Alexi, nuvuga mu ncamake yuko icyo dukwiye kugira ntihagire ubusubira kurondera solution mu bintu biva hanze. Abari hanze turabakeneye, niba dushyigikire mugabo azadushyigikira tugeze aho tuyegeje.
Emile Pascal Nduwimana, nashaka mugihe cyo muvuga ku cimburo cyashikijwe na Alexi kivuga ko Abarundi bakwiye kwerekana umutima wo gukundana kurusha. Tuga ku ijambo.
Ego cyane je nande sinoja kure ya y'umushinga na Edeo ari kuri mugabo ikintu uvuga nuko ibiterwa nuko umuntu abadakunda igihugu. Nukuri ukunda abantu igihugu nta kindi kintu uronka ni kagatima ko guteza imbere igihugu, ni kagatima uronka ko ko gushyigikira uwundi, ukumva undi ko atorengana ubona, ukumva ko uwo muteza imbere. Rero ibine nkamwe byoba muri twebwe Abarundi, umuntu akumva ati ndi Umurundi, ndumva ko ndanabyishimiye cyane, kumvikana tumva ko binakunda by'ukuri nk'uko uyu
ushinga naha vuze ati ntihagira uwitwaje ibyo abatutsi batwa intara mamuka mazuru ibi si yo ngorane hari namba kuko ibi mbere muri kino gihuje ahiwacu
abavyitwaza Pascal abavyitwaza buhanwa gute
aba bitwaza ivyamoko vy'intara birakwiye yuko na leta ifata umwanya wo kubashyira ahantu hamwe ikanabigisha by'ukuri turamaze iminsi na kizigenza ariko arabwira barundi ati zirikana igihugu ni mu gikunde kuko ari ikiwanyu rero birakwiye yuko aba banazitwaza bakavuga ibijyanye n'iho nyabwoko canke bakazura kaboze bagashaka no gucanisha mu bantu twebwe turanatera kamo ko leta kwifata ingingo zinahambaye cyane n'ayandi hoho ibyo kubana ibyo kukundana biri mu barundi wacu n'ukuri about abatutsi batwa barabanye bari mu ntwaro batwarira hamwe mu bashingamateka mu akenguza amateka no mu nzego zose mu gisirikare mu gipolisi ubu turondera gusa umutima wo gukunda igihugu gusukumva kuri umurundi ukumva kutoze n'inzu ukumva yuko utari umubirigi utari umuganda utari umuke Kenya uri
muri ndumaze
ubyishiramo birahagije
tubibutse n'icuti mwese komika mu rabandanya kumviriza iradio ijwi rya America turi kumwe na Gordien Gordien muri yo neza
mahoro
mahoro muri hehe
ndimubone muna rakaye
izina gikiro ndi nenda
Hakimana Gordien
nakizibana duga ku ijambo ikibazo cy'imviro
naguma amazeho mushinga naye teo ndeza ubona buri kibugirije biganiro birangira yani jerikani ya mumba bito sira kubajyana yani nti yana ini nari nzise kubanye na gukati jerikani twanda gwagara twanda gukuri je bijya si njya ranje yangi amjerikani bishatza inyuma y'amatora mura so nti je nari nzise
mura koze Gordien mushaneo deo Hakizimana ikibazo
eh mazina yanje ndumvise ko yitwa Hakizimana nawe nyene uti habuziki nta kibuze na kimwe ahubwo habuze abaje imbere abajya kwisonga bategera bijya twavuze yuko ari gukundana yuko ari kwirinda kuraba babahana beza hariya hanyuma kwikisha bugufi mu nyuma mugabo uri kuravuga ibi bintu by'amahoro by'ukumvikana ukabishyirwa ari minete kabisa rero ikibuze ni initiative nazo zarahabaye jewe ahubwo nama ntangazo n'ukubona barundi bifata nka kumumengo ntacho bakoze mu 2007 gushika mu 2009 Nations Unies ishyirahamwe mpuzamakungu ONU hamwe na leta baratunganije ibyo bise ibiganiro biha barundi jambo jewe ndabyibuka kuko narimwo mu babigendereza hariho umugambi bashitse ko umunsi uraho zari tariki 25 z'11 imbere y'umukuru w'igihugu ari kumwe n'ubuserukira ONU bavuze bati kuva uno munsi turasabye yuko abarundi bose aho kuja gufata inkoho aho kuja kugira ibindi bigayitse niba banze baganire bacha dushaka dusaba twarimo na generalimo dushaka dusaba yuko uko umwaka utashe ko kwama haba ikoraniro kaminuza rihurikiyemo abaserukira abandi ukurabaho ibiganiro bigeze kandi hari icyo bamabibagira icyo gihe harabaye imidugararo ijanye no gutora n'amatora y'ibihumbi 2010 umugwi ujeje kuyategura wari wagoye gushigwaho ndibuka krize yariho yatumye haje uwo mugwi mushasha ibyuko wakoze sibyo ndiko ndavuga mugabo krize yahavuye ari uko abagiye muri ayo muri ibyo biganiro batanze icyumviro ibintu bica biragenda neza kandi atari ugomba kwigira inzimizi ibi byabaye muri 2015 byari byateguwe deja kuva muri 2010 kandi nibyo ndabibabwira kuko ndabizi na jewe muri ayo matora narimo narumunye politiki rero ikibuze ni initiative gusa jewe murambaza ibyo ngomba gupropoza ngira nibyo novuga
ibyabaye ndikato ico kibazo tukibaze na mushanahe Emi Pascal Nduimana haraheze imyaka eka itari mike abarundi batangwa ibiganiro ariko gushika nkuko muyizi nta kintu kiboneka ingingo ziboneka zirafatwa zotuma ituze rigaruka mu Burundi ikibazo cha Gordien mu kivuga kwiki kivuga ati mbega habuze iki kugira ngo abarundi bapfundika amasezerano y'amahoro nduga kwijambo mu karengato
Jake kumvuga mvuga nti nta kibuze namba byose birakwiye yaba ubusabane kumvikana birakwiye habuze kimwe umuntu kumva yuko ni imigambi habuze imigambi kuko umuntu wese yatamigamba fise niwe ucusangatera bino bibazo byo kwama karasaba ibiganiro bidahera mugabo uzura w'umuntu ari ku kivi umuntu afise cakora nta mwanya afise wo kwama agenda avuga 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 habuze imigambi kuri bano bantu bamango ibiganiro ibiganiro imisi yose rero byose birakwiye abarundi bari hamwe ahubwo twebwe turanatera kamo aba bantu bamango ibiganiro ubaradusanga ari babandi kuva muri 93 96 yarusha Kajaga Kigore Morovia
Pascal mukanye gatoyi
nabo
mukanye gatoyi Pascal
nafisi imigambi imigambi niyo tumata kintu ukora habuze imigambi kuri bano bantu bamango ibigani
umunota umwe muravuze ko abarundi bari hamwe ariko uravye igitigiri cy'abarundi bari hanze iyo njambo eka niryungane abantu bashobora guhinyuza muduhe insigo yini siguro mvuga ko barundi bari hamwe kandi hariho benshi bari hanze igihugu mukanya gato umuntu umwe
nagira ndakubwira akanya kamwe abari hanze zoba ari miliyoni nka zingahe abari ndani boba ari zingahe abari hanze bari babanyarwanda boba ari bangahe abari hanze babanyamerika boba ari bangahe ariko bose turabakeneye bari hamwe kuko atantambara ibacanishamwo atanduru ariko abari hanze hari habagiye bahunze kuva muri 72 abo bari hanze kandi amatora bandanyaba bari hanze kandi umuntu avuga ati nibataye rero mvuze nti barafatanye mu nda harura imiliyoni 11 bari hamwe bariko barakora barafatanye mu nda niyo nsiguro mvuga ni hari amahoro abarundi bari hamwe nta ntambara y'abahutu y'abatutsi y'abatwa abarundi turi ku mugozi umwe murakoze
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'Amerika turi kumwe na Jean Bosco mwiriwe neza
aha nibwakeye muraho ndabaramukije mwese
muri hehe
ndi muri Amerika muri South Carolina
yego mu izina cy'ikirundi ninde
Bwenge Jean Bosco.
Bwenge Jean Bosco duga ku ijambo kibazo cimvira.
Ibyo nashaka kubaza Deo yabivuze cyambere ndamushimiye cyane ku ijambo avuze ati wemere upfe ariko upfira ukuri nk'umukuru w'igihugu. Kubera ko uravye ukuri bagwanira Burundi bavuga ati abanyamahanga ntidukeneye tuvangira abarundi dukwiye gushira hamwe. Iryo jambo ndarikunze kimwe n'uwo nyene wundi Pascal ariko hari akantu kamwe nashaka guterera nk'iki cyo gukundana ni byiza ko dukundana na hano muri Amerika twipfuye nk'aho turi abarundi dusaba ko twokundana kigaca cyunganirwa n'iri jambo ry'abahunze hari abahunze bafise amakosa abarundi twiyumvemo nimba twakoze ikosa dusaba imbabazi akagira gatatu none nk'uwo baza abanyeshuri bari kuri kaminuza bagiye bica bene wabo uwo babaza ikintu baba barungutsemwo ni kihe usibye ko ari kwisamburira ko nk'impene kugwiza urwango nicyo nashaka guterera murakoze
bukanya ndasaba Deo Hakizimana na Ibn Pascal bagira icyo bavuze kucimvira mushikirije ariko nagomba mbanze mpijambo Guillaume muri we neza telefone ya Guillaume nibaza ko ishora kuba icitse ariko reka duhijambo Deo Hakizimana agira icavuze kucimvira cyashikirijwe na Jean Bosco ari mu ntara ya South Carolina muri Amerika
ni gusubiramo ivyo navuze mvuga yuko ikibuze nkumbure umuntu yovuga ko ari ugushaka kumwe kuboneka mugabo ko gushaka kuva kukurondera icyo twokora gishoboka kuko hari ibyo wifuza mugo bidashoboka kurangurwa ibyo mu gifaransa bavuga bati ibintu realiste et réalisable ubigishoboka ni iki je wengiye na kwakaruro k'ibyo ndiko ndiyumvira kuva haraheza amezi menshi je ndagomba kuzotunganya inama symposium i Geneve itariki zitatu z'ukwa gatanu kandi ngo naratumye ndiko ndatumira abarundi babishoboye kuzuhashika bafite icyo baserukira kandi batavuga rumwe niwashaka ngo nzobigira ngo uko naye nabigize mu kwicenda mu kugenda igihe hari inama ya droit de l'homme hariya muri Nations Unies abakivyibuka twebwe twaragize declaration yatumye ibyo bariko baravuga muri séance des Nations Unies bimwe na bimwe byari bifise ibigoramye twarashoboye gutanga information shasha amakungu atari bwa ronke kandi byaciye bituma bamwe bamwe mu bari bako barakurikira barafata ingingo zitajyanye n'ukuri bahindura icyo gihe rero jiwe hariho benshi muri bajya babene wacu bari buraya bamwe bamwe bari banyegereye bati uradufasha natwe ijya ngoro ya Nations Unies tuyinjire mu tumbi bivugwa tuganiye n'abantu nchinda ndemera kabisa ndabandikisha hanyuma mu nyuma ubwo ku mpamvu zibaturutse ko bamwe bamwe baciye bavuga bate kango ko nakari hazoba ari je sinzoza etc ibyo nivyo dukwiye kwiyamiriza umuntu baguhamagaye kuganira nuze ufite ijambo uvuga urivuge hanyuma rero muri iyo nama ndiko ndababwira yitaki zitatu z'ukwa gatanu je ngomba yuko tuzoshika ku bibazo bine nibaza kwa nyamukuru uye icya mbere nuko nukwerekana yuko abatavuga rumwe abari ko barankana ko ni voza politike bashobora guhura kandi ntibatukane ibyo birashoboka je ndabiyitse icya kabiri ndagomba yuko iki kibazo cy'u Rwanda n'u Burundi bashamiranye nkuko mubizi turaba natwe antake citoyen ko turi abanyagihugu bo muri aka karere turabe icyo tubivuga ko icya gatatu ndifuza yuko no musi twoshira kuri agenda ibintu bijyanye no gutahukana impunzi z'abarundi zahunze je narababajwe n'ibyashikiye abo kwa Zebia mu minsi iheze ndababazwa kandi n'abantu baheze mu mahanga kubera imvuzo itandukanye mugabo kubera bitwa impunzi je nashaka ko abarundi bamenya yuko nirishyira hamwe bita CIRGL commission conference internationale des pays des grands lacs ifite icyicaro hano i Bujumbura yaje kwicara hano i Bujumbura hahejeje kuba conference yabaye Nairobi mu 2004 conference des Nations Unies ababizi neza je ndabizi kuko narabikozemo icyiyumviro cyatumye iyo conference iba cyavuye i Bujumbura mu biro by'umukuru w'igihugu Cyprien Ntaryamira bataramugandagura iyo project twarayikoze ikimara imyaka icumi tuvuga tuti ikibazo cy'impunzi muri kano karere cyarakweze intambara nyinshi none ni mu cyicarire mu cyigire hamwe atewe mukuyemo je ndashaka yuko icyo kintu bo gisubira ko cyane cyane bakumvishirishe hamwe nyene CIRGL riri ngaha aye yuko ntibyumvikana yuko abantu bagiye arusha cyangwa ahandi ijwi rya CIRGL ntitubyumva kandi bimwe mu byo yigeje byarimo icya kane ni ukuraba igene cooperation ibihugu by'imigenderanire y'igihugu cyacu n'ibindi bihugu yosubira kuja mu ngiro cooperation bakayiropena ahubwo unkundire ndakivuga ikintu uko kirakomeye jewe mu byo ngize iminsi nkora naraganiriye na bamwe bamwe mu bajejwe iyo dosiye ya cooperation baba bazungu baba barundi baba abandi banyamahanga jewe icyo nategereye nuko ubukibuze abo byega ntibahura ngo baganire bazosanga bose bashaka gufasha mugabo icyababujije niki gipfungu cy'inzankano ziriho mugabo zitegwa cyane cyane n'amakuru adahuye na realite du terrain
tubutse nshuti mwese ko mukomeye bandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Guillaume nibaza ko telefone yasubiye gukora Guillaume mwiriwe neza mwiriwe izina ry'ikirundi ni nde Guillaume
Nindashimiye Guillaume
duga ku ijambo ikibazo cy'imvira
ikimvira cyane n'ikibazo dufite
yego
mbega ko Uburundi bwama mu biganiro kandi ibyo biganiro bikaba byaje nk'abagabo bitunze n'ijambo twebwe tukaguma tucyumvirisha amahati twumve icyo bishika ko abo bantu babijyamwo aho bahurira ko bari nk'inamico barimo barakina cyane ko tubona yuko abari babikwiye abari babikwiye ari abagabo b'ingufu ko umuntu umwe ahetse bikanko wa kabiri ahetse bitanu i Burundi buzoherera hehe bizoherera hehe kwamba turi muri bya biganiro bidahera bigira kabiri ibyo biganiro nta kuntu na kumwe bizigera biba abarundi benshi turi hanze gutigute kuko abari ngaha ntibabyemera abari hanze ntibabatabyumvise ibyo bari cya kibazo narise n'ibyo
murakoze mushe ntahe Guillaume reka tubahe ijambo kadutangure kuri wewe Pascal Aime Pascal ati mbega abahuriri yarusha ni bagira inkinamico ko aragabo bijunje ariko atakintu kivamo hanyuma ibiganiro abarundi bari hanze bizogira ico bipfunditse ikintu kirama duga ku ijambo mu kanya gatoye cyane rwose Aime Pascal
ariko darigomba nsabe akana kweri hari ikintu uyu mushingana havuze nanje nkunda cyane kandi z'ukuri mbona ari umushinga ntahajyaga neza unkundira imbere konja kuri Guillaume mbanze mvuge kuri kino kintu kijyanye n'impunzi by'ukuri avuze ikintu gihambaye cyane by'ukuri je na mvuga nti impunzi zarahunze mugabo bose ntabwo bari hamwe hariho abahunze by'ukuri barakosheje abo nabo imitahe yabo irazwi igitigiri cyabo turazi ko ari mirongo itatu na bane rero gusa usanga abantu baza baratera ubwoba abantu bakavuga ngo impunzi ugasanga ugorewe hanze ntiyifuza ko yotaha notama nka bino bintu uguma wumva ngo abatutsi barageramiwe buca haba ngo ihonyabwoko nimuhunge ibi byose si byo rero twebwe turatera kamo impunzi nambura umuntu uvuga uti ndi mu Rwanda ndi muri Congo muri Tanzania Uganda hanze nimba warahunze nta muntu avuga ko iyuhunze aba ari icaha mugabo ko wahunze ukumva ko atana kimuvuga ati kirandondera niwitahire wima matwi aba banyamigambwa barondera inyungu zabo canke abafise imitahe by'ukuri ubu benshi barataha hari amahoro nagira ndababwiza ukuri yuko abarundi barakundana nta muntu atafise nono yuko aba barundi bacu ko bataha nta unezererwa abana bacu bariko baraterwa inda hanze batiga bagapfirayo ukifuzi uwanyu tahashika gasangwa atana kimuzira itahire hanyuma kuca kabiri nacavuze ati imibana ati y'u Burundi n'u Rwanda nagira mvuge kino kintu abarundi twebwe bato bato n'abanyarwanda bato bato iyo nda nimwe turifuza yuko bwa busabane imigenderanire isubira kuba by'ukuri jewe nari ngomba mvuge yuko iki kiducanishamo u Rwanda u Burundi kera barabana n'ukureba aya mabwire cyangwa aba bantu bo hanze sirtu abazungu ibi birimo inyungu iri profo kandi ndende igihe abarundi abanyarwanda bo bazokumva bati tuvuga rumwe turabana turababanyi bakikunkumura abanyamahanga tuzobana neza rero twebwe turasaba ko aya mareta abiri by'ukuri ko yokwicarana akayaga reka rongende kuri Guillaume nawe ati ibiganiro minsi yose bidahera ati ntibijyamo abagabo bijunja n'itujambo bagenda ari imigwi ibiri uyu mushinganahe abyumve hari habamenyereye no gukamisa ibiganiro cyangwa ugasanga bazataribo ari intumwa z'abanyamahanga na leta igenda ivuga ati ndaba abarundi ugasanga ku by'inyungu z'abandi akoreshwa n'abandi ntibyumvikana ababikamisijemo byinshi rero turavuga tuti ibiganiro nyamukuru ni ibi bihuza abarundi bari ndani aravuga ati mbega abo hanze nabo abo ab'indani barabyemera abo hanze ntibabyemere abo bo hanze nabo bararonse umwanya ko baganira ikibabuza gusa ni ugushika kubera inkuru bumva ziroze uyu muntu atashakaza acasubira yavuga ati ngiye nshure abiwanze bari hanze nuko ibiganiro turifuza ko bibandanya mugabo atari iby'amagabura nyama atari iby'ibibanza twama twayaze gira amahoro
murakoze reka duhe n'ijambo kandi deo hafisimana nawe nyiragica avuze ko byashikirijwe na n'umushyanahe Guillaume mu kanya gatoye cyane ngo cedeo mu kanya kariko kari
hute egome n'ukuri numvise yuko yashimye ibinavuze kuvyerekeye impunzi ngira nshimangire mvuga nti ico kibazo ntidushobora kurindira ni kibazo tubwizwa gutorera umuti mu maguru masha hanyuma yavuze by'imigenderanire itameze neza hagati y'u Rwanda n'u Burundi jewe ndabitegera gose ndabyumva kandi ushima ndabyumva jewe ndamaze guhuza abaserukira u Burundi n'u Rwanda hari i Geneve be n'abaserukira Congo mbere nimwashaka bari kumwe n'abandi ba diplomate mu bindi bihugu iyo bari hanze n'ukuri bakaruha umuntu abaganiriza neza nabo baraganira kandi ntibatukana igikuru rero ni kibazo rero ngomba kwishura uyu yavuze ibyarusha abaje arusha mbe ni kuki baje yo mugabo ntagira igihinduka igihinduka nuko gihinduka mu gihe abagiye kuganira kuko ari abashaka kuganira bihinduka mu gihe abo bantu bafite icyo baserukira mugaye ibyo tuzi nuko bamwe bamwe mu bahora baje arusha ngire bambabarire nuko sindiko ndabaricyoza ariko kubera ari ibintu biraba igihugu turabivuga bizoheza bicaho bishaka hari habagenda atacu baserukira nkuko abivuze ati hari abagenda bafise ubutumwa bw'abandi ataho buhuriye n'inyungu z'igihugu ibyo ni byo tubwiza kumenya mugabo rero kugira ngo tutere intambwe ibi byabaye reka tubireke tujye imbere ahubwo basi ibyo twakosheje byakoshejwe mu myaka iheze mu mezi aheze tubivemo tugire ibindi bishasha je nisho ituma niko nabwira abanyumva yuko umuntu wese yabyifuza mu nka mu bari hanze ndee nabari mu gihugu itariki zitatu z'ukwezi kwa gatanu i Geneve uzo bishaka arazi nyine ashobora kuturondera arabye kuri Facebook n'ahandi jewe ndashaka yuko ibyo bijya bibazo bine twavuze to bica hijya no hino
ndumva telefone ya deo icyitsa ariko mu kanya turasubira kumurondera rika tubonereho akanya kuguha ijambo hundi mu nyanya radio ijwi rya America Claver muri neza
cyane
muri hega Claver
Bujumbura mu Burundi
yego me izina kirundi
Ndayishimiye Claver
ndayishimiye murafite ikibazo murafite icyumviro
yego
duga ku jambo
ndagira nere nanjye cyumviro haje mu bisanzwe u Burundi abanye politike cyangwa abafite icyo barongoye bamenya yuko ubundi buryo kwamaho cyane cyane mvuze kwamaho Burundi zifite ikintu n'abantu ariko ndavuga rero abanye politike cyangwa abafite icyo barongoye ntabona kazoza kugwarukana cyane cyane ugiye kuraba ugwaruka ni guhiki mu Burundi kandi bari ku ntebe y'ishuri bakeneye icyo bakora kugira bateze imbere igihugu cyabo rero ugiye kuraba muri aba turongora bo bungira ngo bafise umwanya ati notwariye imyaka iyi noba ndose iki nibyo hangiro ngira niyo buje twagenda bafise ati noba fise iki hamwe notwariye imyaka iyi benshi bihutira kubaka amazu ugasanga ama etage niyo baguma birukira eske ndabazi ari ikintu uwo mushinga ntaye deho yari yavuze ati urukundo kugira urukundo gukunda mugenzi wawe na cyane cyane umurundi nkawe simvuze yuko n'abanyamahanga turatwanka ko yahugira n'imigenderanire myiza naho ni byiza cyane nayiko ndabaza none nk'iyi politike mubona nk'ubu ugaruka ni guhishi ko ruriga rugaheza amashuri rugaca rwicaraho nabo borara baraganira gute batabona politike niyari politike abantu baheza amashuri haguma bicaye bashaka kuguma biga kugira ngo bace ubwenge kwaza bumva barabazibiye ahantu ki muzobanza gukora ibi mubanze oya umwanya batariko baranka akazi boguma bakaresha n'ubwenge bishobotse na leta ikabafasha bakigana bakaje no guminuza hanze bakarondera ubumenyi mugabo aho nyine baguma baba surveyor ku buryo bategeze kugarukana bwa bumenyi bakura hanze gushinga nk'imitahe mu Burundi bagakora ibintu nk'ubu butari ubona buri mu gihugu bagira nk'ishyirahamwe ryo kubuhingurira ngaha nyine ibyo byuma by'agaciro cyangwa ibikoresho bakaza babikorera ngaha nyine natwe y'amadepurasema yamanuzeyatu yenda kurondera dusesagura itungo zigenda rikaguma ngaha iwacu niyo yari politiki
yego me
yego nasaba rero nk'abantu hageze icyo bagejwe bakamenya yuko nirangaje nyakubaha sinamukire mu ijambo mugabo Eme Pascal haro language yufite ikintu twara language tuvuga ati abamutezi byose ntibafite umwanya oya bahunze kubera nabo hari ntawo nka kuba mu gihugu cyabo muganaho nyene bakara nyene wo umushinga ntaye deho yari karavuga ati mbega none byo genda gute kugira muza aba bantu bose ni kuraba ni nyene kameme namba bamwemera nawe basa aye mu gihugu hari abantu benshi bize kandi bafite ijunja n'ijambo bafite abo baserukira tugiye kuraba nk'abarongo ya mashengero n'abantu bakomeye abo kubera iki habuze iki kubera iki batoja hamwe ngo bahuze abo bantu babumvikanishe
reka icyo kibazo kibaze abashinga ntari turi kumwe urakoze mushana claver reka ariko imbere yaho duhe n'ijambo kandi emile ndabona kanya karagenda emile mire neza muri hega emile
ndi mu gisagara cha Bujumbura
izina ry'ikirundi
ni abo mukiza
duga kwijambo ikibazo cy'imvira
ego murakoze manje kuramutsa nawe atumire madutumiriye
ni barakumva duga kwijambo
ego nkuko namwe ndabivuga n'ukuri akatari gake abo batumire babivuze bitari bike ariko je uko ndabibona n'ukuri kugira igihugu kimene uko kimeze muri make igihugu kimera uko kimeze bivanye n'uko abagisubuyemo abakibamo bumvira bakora babona ibintu bisano nyamba kuva Burundi bukibaho no kuri udatera intambwe mu bijyanye n'imibereho mu bijyanye na politiki mu bijyanye n'iterambere mu mpande zose ashobora kwemeza yuko bivana no kungene abantu baba mu cyo gihugu abantu bari mu nzego abantu bafate muri rusange abarundi ngene biyumviye ko hatabaye icyo no kwita changement de mentalité n'ukuri mu Burundi haracyari ikibazo cy'uko twova mu njyana turimo haracyari ikibazo cy'uko aho biterambere birama rero nibariza abo batumire babiri ikintu nyamukuru mbona jewe Burundi cyo tuma Burundi buvuga ati tugeze untambwe igaragara banyakuba batumire babiri burya nta kintu cyo kuvugana ukuri cyo bakirimo haba mu biganiro bihuza abarundi haba mu gihugu cya buri hanze y'igihugu ikintu cyo kuvugana ukuri burya nicyo bari umushinga w'ibintu byose murakoze
murakoze Emile reka tubahe ijambo ndabona kanya kihuta mu nyishungu fingufi ikibazo cha Emile eka ni ikibazo cha Claver mu kanya gato deo Hakizimana
murakoze murambabera ariko je telefone yagira cika kenshi na kenshi hari ibyo ntumvise mugabo ndabwandavye ibyo nashoboye kuronka cyane cyane ibyo Emile avuze bijanye no kubwirana ukuri ngira mbere ndagishimikire ko gusumba ibindi byose mu Burundi uno munsi ikintu cya mbere turiko turazira ingorane ya mbere nyamukuru isigura ko iby'abahutu n'abatutsi atanguvu bigifise isigura kandi yuko ubukene atari ubwomi ni kubera tutarabwirana ukuri ngomba gutomora mvuga nti abantu bashobora kudufasha ubuye niba abakomiseri 11 badezinya abanoma batora kugira ngo bafashe Uburundi kubwirana ukuri n'ukurekuriranira bimwe bimwe ndabona biriko birakugwa mugo birikwega umengo harimo gushaka gushaka sinzi kutashaka sinzi yo kuva ariko aho babivugiye nkajewe ndibuka naragiye muri severe ndagira deposition yamaze amasaha 8 arahezi umwaka kugira uhere ntibarambwira ibyavuyemo ibyo rero nibyo bizokura igipfungu dufise ngaha mu Burundi kuko kubwirana ukuri si kuvuga ngo tuzosha twihorana no abarundi uri kurabihweza c'est un peuple ni igihugu kirimo abantu babagwa neza mugabo waranka umuntu ababesha kandi niya kubeshe urazi bavuga ngo ngamisha ko anyanka nkamisha ko ndabizi uruva iki kintu utagitegereye inyuma y'Uburundi zohavuta umwanya ntuzige umufasha rero mpeze mvuga nti ikintu kizodufasha gusunga ibintu byose nibashaka baduha amafaranga barayagumya mugabo niba bashobora kudufasha kutuma severe yacu ikora igashikira kucyo bayitumye ahazwa dufashije n'ibindi byose bikurikira tugira amahoro
yego me Pascal duga kwijamo namwe ku kibazo cha Emile ikana Claver mukanye gato cyane gose ndabona Faustin aturindiye kugira tumwe ijambo namwe
yego cyane by'ukuri je nari ngomba shimire uyu mutama Deo numva ari umuntu menga ni wa mutama nyene wa musokuru wacu afise ikigongwe afise impuhwe ariko aravuga ibintu kandi byenshimye iki kiganiro by'ukuri ni kiganiro kiri poze kirimo ugukunda igihugu no kwiyumvira abandi aranejeje cyane by'ukuri nkaca mvuga nti Imana yemuhangaze rero hari kinabuza ati ukuri nshimye nasi avuga ati CVR by'ukuri nanjye mvuga nti icyo yiha uburyo tukamenya ukuri kuko ibi byose ni kutavuga ukuri aba badi yarusha usanga umwe agenda nyegeza ibi uri ibyo yakoze ibyo yanakoreye abandi uri ibyo adashaka ko twomenya ugwaruka gubu uri inyungu ziwe igihe hoba ukumeneka hakaba ukuvugana ukuri umwe akavuga ati barundi kazi ibi byabaye muri ijya myaka kuva 72 65 2015 n'ibindi ndasabye imbabazi nimumbabarire nimumpangaze undi akavuga ati nanje uwo nitiye wanyitiye ibyabaye mbere hakaba n'umuntu avuga ati murambabarira itunganije ibyo nanyuruje abo nabeseye uyo munsi azoba ari iparadizo rero ukuri rero turagukeneye ariko gusa abakunyegeza nabo ukuri kuba ari ukumuntu icyo duha nkaba jewe nyene ntariko ndakomandwa n'uwo hanze nkumva ko ndi umurundi nkuguruka nkameneka ikizodufasha rero ni ukwiyambura ni ukwikunkumura akantu ko hanze k'abanyamahanga tukavuga tuti ibyabaye tubikiriye imoso
tubabariraneicyo
dukuri by'ukuri twaba tunezerewe
duha ijambo Faustin ijambo rya nyuma turihe umunywanyi itwa Faustin muriwe neza Faustin muri hehe izina ry'ikirundi ninde izina ry'ikirundi duga kwijambo mukanya gato cyane rwose hanyuma n'abana bagabanye urwamo kugira ngo tukumve neza duga kwijambo
yego ikibazo cya mbere nariko ndabaza ingorane twifitiye hanyuma mu Burundi ingorane yo kuvuga ngo ingorane z'ubwoko cyane ingorane z'iki ingorane zo gukunda igenda ingorane zo gukunda igenda za kukuntu umuntu wese yaronka atagomba kuguma yihawe nyina agahereza naho umuryango iwe hanyuma agacaba n'ikindi kibazo cya ka mwana wa mama no gutinya nk'uko ibintu byose uba wararose wanywa ariko wari uwundi muntu
ibibazo bibiri bihambaye Faustin ikibazo cy'ubwoko muvuga ko kenshi na kenshi kiva ku bukunzi bw'inda mukaba kandi muvuze ko n'intwaro ya mwana wa mama abantu bashaka kugumiza ubutegetsi hagati yabo n'ibibazo bihambaye mushikirije reka duhe ijambo ubwo mbere na Emile Pascal tuga ku ijambo kuri ibyo bibazo bibiri ashikirije bivuga ko arivyo biri yeka arivyo vyamabizana ingorane mu Burundi tuga kwijambo
jewe sinovuga byinshi nta buhutu
ufite amasegonda 30
nta butwa ni kwikunda ibi byo haba rero byose byoba byaheze murakoze ndumva avuga byiza twosangira byose nta problem
Mushikana Hede Hakizimana Faustin aravuze ibibazo bihambaye ibibazo by'ubwoko ko atari ibibazo nyakuri ahubwo kenshi na kenshi ibyo bibazo bitegwa n'ubukunzi bw'inda bw'abanyapolitike eka akabavuze kandi na ko hari na akamwana wa mama kama abantu abanyapolitike bashira imbere duga ku ijambo kuri ibyo bibazo bibiri
kuri ibyo bibazo muvuze Jennifer zayuko ahubwo aho tuguma tubivugira kuri radio gusa cyangwa tukabiganira mu biganiro bya byinavuga bikabishiki no mu nzego nk'inama nshingamateka yacu tuyisabe ibibazo nk'ibyo ibyicarire muri za deba igira kuko niko kazi igihejwe kuguserukira abanyagihugu ikabigaruka ko bagatumira naka cyangwa uriya wundi abijejwe kugira ngo abahe umuco nk'ibi by'ingene ibiganiro byosubira niba bifate babishyire muri discussion baronke intumbero batahabandi iby'ikibazo cy'ugwara n'u Burundi nico kimwe ibi by'impunzi nuko nyene ibi byuko abanyamahanga bavuga ngo barafashe bafata igihano igihugu akandi bimwe bimwe bayifata
ndabona akanya asana kagiye mushya nahe deho akizimana nibaza ko tuzosubira kubatera kamo izimvyo n'ivyinshi ikana ibibazo vya byinshi cyane gose turagushimiye rero mushya nahe deho akizimana turagushimiye nawe mushya nahe Emmy Pascal Ndubimana turashimiye abanywanyi b'iradio ijwi rya Amerika bose baduteye kamo bagashikiriza ibibazo n'ivyimviro turabashimiye namwe nshuti mwese mwateze amatwi kiganiro cacu mwisangacu umunsi mungire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.
Frederic Nkundikije, urakoze kuri iki kiganiro muri sanga utugejejeho. Nshuti zijwi.